Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya munani ntwarante n'umwaka w'2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatega kawe ndabahaye umwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abarundi bose basabwa gushigikira umukenyezi yafatwa nk'inkingi y'iterambere. Izi ni byashwe n'umushiranganje yajejwe agateka kazi na muntu imedesa bushimike ni mu gihe kwigenekezo rya munani ntwarane ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano uriyamiriza ingene abakenyezi n'abigeme bama bariko barahohoterwa mu buryo butandukanye kuva mu mwaka 2015 ariko abakoze ayo mabi ntibahanwe. Ibyo ngo byerekana ko atashaka leta ifise kugira ngo ihane abakoze ibyo byaha. Umugambwe PTD gira ijambo uranegura inyifato ya leta yo kwisuka mu ntambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi cya Kongo kandi mu byo yari ijejwe kwari kuja hagati impande zishamiranye. Ikibabaje ngo nuko byagize ingaruka nyinshi ku Barundi. Muraza kubyumva muri ano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha nikaze. Igenekerezo rya munani uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Mu itangazo ryiwe ryo guhimbaza uwo munsi, umushikiranganje yajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Emerdes Abushimike yasabye Abarundi bose gushigikira umukenyezi afatwa nk'inkingi y'iterambere mu bikorwa byiwe byo gushika kumbona kadoza ku gihugu. Igihugu cifashe mu mwaka 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka 2060 tumutega amatwi.
Iki kivugo kikaba kije gitera intege umukenyezi yarasanzwe ari ku kivi mu kwijukira ibikorwa byo kwiteza imbere maze iterambere risage ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu n'umukenyezi adasigaye inyuma mu murindi wo guharanira gushika ku mbona kazoza ya leta igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Twibukije abenegihugu bose hamwe n'abafata ingingo ko ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu harimwo akumukenyezi n'umwigeme ari iteka rinini ku gihugu kandi ko ari kimwe mu mishinga y'iterambere rirama. Twibutse abantu bose ko bohimbaza neza uyu munsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi mu kwirinda inyifato zose zitajanye n'intumbero yawo. Tuboneyeho akaryo ko gukebura abakenyezi bamwe bamwe bitwara kutariko kuri uwo munsi, tubibutsa ko iyo ngendo idahuye na gato intumbero y'uwo munsi mukuru. Tukabahamagarira nyabuna kugendera ubuntu n'urufasoni byamye biranga umukenyezi umurundikazi.
Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano urashimishwa n'uruhara ntangere k'umukenyezi w'umurundikazi w'isoko ry'amahoro n'iterambere. Marie Louise Baricaku arongoye uwo muhari ahamagarira abakenyezi b'abarundikazi kubandanya bari maso guharanira amahoro abarundi banyotewe muri kino gihe. Kurikira Marie Louise Baricaku.
Sinezerewe ngo twararonse amahoro canke inyishu zaratorewe vya bibazo canke inyishu ko zuba zaratorewe vya bibazo biduhanze suko twatsinze intambara y'amahoro n'iterambere ry'u Burundi. Nshima ishaka ryacu ibyo twiyemeje ndetse n'icemezo cacu cyo kurwanya ico cose kituzibira no kugwanya bya bigeragezo byose umunsi ku wundi kugeza aho tuzobonera bwa Burundi butekanye bwasubiranye bwiyunze uteye imbere kumwe tubyifuza n'umutima wacu wose aho cakere cy'amahoro twifuza mu Burundi gisa n'ikikiri n'ingaruka zose z'intambara yo muri Kongo ku gihugu cacu dutegerezwa kuguma tubona kandi duha agaciro uruhara rukomeye rw'umukenyezi tugumize ijwi hejuru tubandanye duhereza ukuboko bene wacu kugira ngo twese hamwe dufatanije tugumane rwa rumuri rw'amahoro dusubire kuri rwa rugendo rwo kurondera amahoro kuko atamahoro ubuzima ntibuzoshoboka mu Burundi muri iki gihe rero ahimvuga y'amacakubiri isa n'iri kwirasubira gushigwa hejuru ingo tugume maso tuvuga amahoro twanki nabi mu miryango no mu kibano dukingire uko dushobora kose urwaruka rwacu ruriko rujanwa mu ngwano idasobanutse tuduza amajwi iryo janwa ku bwinshi by'abana b'u Burundi muri Kongo rihagarare iki ni kintu giteye impungenge cyane mbere n'umubabaro ntangere ku miryango myinshi ndetse no ku gihugu cyose ku buryo tutoshobora gucirengagiza turiko tuvuga amahoro y'u Burundi twese hamwe dufatanije n'abasaza bacu batahuye urugamba rwacu tubandanye ibi bikurikira kugwanya ikumirwa ryose n'amabi yose akoregwa abakenyezi n'abigeme guharanira ko abakenyezi n'abigeme bemererwa bagashobozwa kwiga kuvugwa no kwiteza imbere mu by'ubutunzi kubandanya dushigikira ko abakenyezi bahabwa ibibanza byo guterera mu bya politiki no mu migambi yo kurondera amahoro gushigikira ibikorwa by'ukubaka amahoro abakenyezi bakorera mu gihugu iyo dushira ingufu ku byo kubaka ubushobozi bw'abakenyezi tuba turi ko turima kazoza keza karangwa n'ubutungane amahoro n'iterambere rirama kuri bose reka rero twiyemeze twese hamwe gushigikira abagore inkingi y'amahoro duteze imbere rwa rugamba rwacu rwo guharanira uburinganire iteka umutekano n'iterambere rya bose atakurobanura nitwabohora ingufu n'ubushobozi bw'abakenyezi tuzuba by'ukuri duciye yanzira y'ihimba impinduka n'iterambere rirama duharanira
kandi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS uriyamiriza ingene y'abakenyezi n'abigeme bama bariko barahohoterwa mu buryo butandukanye kuva mu mwaka w'2015 kandi ababakoreye amabi bakaguma bidegembya tibahanwe uwo muhari ubona ko leta atagushaka gukwiye ifise kugira ngo ishireho politike nziza yo gukingira abakenyezi kumabi bakoregwa ugasaba abarundi bose kuja hamwe kugira baharanire agateka k'umukenyezi dutega amatwi Jean d'Arc Zaniyana ni umuyobozi nshingwa bikorwa muri uwo muhari
twifatanije n'abakenyezi n'abigeme bahohotewe bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko hamwe n'abandi bose bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi uyu mwaka twahisemo guha agaciro abakenyezi n'abigeme nubwo bari mu mubabaro bakomeje guharanira icubahiro cabo ubwisanzure bwabo ubutungane bwabo ihohoterwa rikorerwa abo bakenyezi n'abigeme haba irishingiye ku mubiri ku gitsina rigaragaza kudahana gukamije mu Burundi ndetse no kudakora neza ku nzego z'igihugu kuva mu mwaka w'2015 abakenyezi benshi barafunzwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ayandi mabi ateye agahinda ayo mabi akugwa n'inzego za leta ndetse n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi yateye benshi ububabare butavugwa ndetse yatumye urugamba rwabo rwo gushaka ubutungane ruhinduka rwo kugwanya kudahana kw'abakora ibyo byaha nakajyo kandi keza ko kwibuka abakenyezi n'abigeme bakora ubucuruzi bwo mu ibarabara nabo bahigwa bagafatwa nk'inkozi z'ibibi bagahohoterwa n'inzego za leta zari zishinzwe kubakingira nitwosiga inyoma ihohoterwa rifatiye ku nzego z'igihugu zidafata ingingo zikemewe kugira ayo mabi abakenyezi birirwa barabona aranduranwe n'imitsi. Kuri uyu munsi turasaba buri muntu wese kugira icyo akora, kwibuka no guha icubahiro abakenyezi n'abigeme bahohotewe, no gusaba ubutungane kuri buri mukenyezi ariko arahohoterwa mu Burundi. Dusaba ingingo zifatika zifashe zo guhagarika kudahana no gutuma abakenyezi n'abigeme mu
Burundi baba mu gihugu cy'Ubiligi bakaba bahimbaje umunsi mukuru wahariwe abakenyezi ku civugo dukorere hamwe iterambere ry'umukenyezi w'Umurundi kugira ashike ku iterambere rirama. Uwo munsi ukaba waranzwe n'ibikorwa bitandukanye harimo inkino z'umupira w'amaboko basketball mu bigeme no mu bagabo. Emery Kameya arunguye ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu Ubiligi aratubwira intumbero nyamukuru y'icyo gikorwa.
Kuri twebwe ico cyonyene cyari gikwiye kugira tuje hamwe tuhimbaze dushize imbere imico n'imigenzo myiza iranga umukenyezi w'umurundi kazi. Nkuko icivugo cuno mwaka ari guharanira uburenganzira bw'umupfasoni no kutazerinze, duhamagarira abapfasoni guhagurukana ubukerebutsi bwabo bagaharanira agateka kabo n'agateka kazi na muntu muri rusange. Kwa mupfumu araguhingwe ati ndaguriye abari hasi n'abari hejuru, ako kamo tugateye abarundi bose muri rusange, kuko urabona neza yuko uburenganzira bwa kiremwa muntu butera bugenda amazima yongo.
Inzamba
umugambwe petite igijambo ranegura ingendo ya leta y'u Burundi yo kwisuka mu ntambara ihuza abanyekongo kandi uruhara rwayo rwari ugufasha mu biganiro hagati y'impande zishamiranye. Ibyo ngo byagize ingaruka nini ku Burundi, aho abasirikare bahasize ubuzima batazi icyo bazira n'amajambo mabi y'urwanko ubutegetsi bwabivye mu Barundi kubera iyo ntambara. Kuri kira rundi asatunga imana arongoye umugambwe PPD kirijambo.
Burundi mu karere burimo bwashobora kuhavana ijunja n'ijambo iyo buza kuba umuhuza w'abashamiranye aho kuja ku ruhande rumwe mu mpande zibiri zifitaniye amatati, kandi nkako ngo uja kuzuriza abavukanyi ararangamiza. Izo ntivyashobotse kuko atawutandika adafise, ukaba nkako leta y'u Burundi ubwayo byarayinaniye kwegeranya bene Burundi biciye mu biganiro kugira ngo itahukane mu gihugu c'abavyaye abatavuga rumwe nayo, abatari bake bakaba ari impunzi hirya no hino, bamwe ndetse bakaba barahisemo inzira yo gufata ibigwanisho kugira bumvikanishe ibibazo byabo. Uko guhitamo kuja mu ntambara mu karere kw'abaramutswe igihugu cacu ubu aho guhuza abafitaniye amatati byaje byirengagiza utwigoro twinshi tw'amashyirahamwe mpuzamakungu nka EAC, SADC n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kugira ngo abashamiranye basubize inkota mu bwubatsi. Ibyo ku gihugu cacu byagize ingaruka mbi nyinshi n'ubu kandi bikiriko. Turumva ko hari abasirikare benshi b'u Burundi bapfira muri iyo ntambara, ibitigiri byabo naho bigoye kumenya neza, kandi igihugu cacu cashobora kuvyirinda. Abenshi muri abo basirikare bakaba badahambwana iteka mbere n'imiryango yabo ntimenyeshwe ivyabo neza. Kuja mu ngwano hanze ndetse no kuyicura ku butaka bw'u Burundi bikaba bijana n'imvugo mbi kandi iteye ubwoba y'amacakubiri izanana mu kugabisha Abarundi ngo bitegurire intambara batasomborokeje, bigatuma mu mitima ya benshi mu Barundi hagaruka kwinubana hagati y'amoko kandi tuza aho vyagejeje igihugu cyacu.
Byasatunga imana asaba leta y'u Burundi kuvavanura n'inzira irimo yo gufasha gutorera inyishu ibibazo by'akarere biciye mu ngimba. Abarundi nabo akabasaba kuguma bafatanye mu nda no kwiyamiriza ingendo n'imvugo y'amacakubiri iri kiraka indaro mu gihugu. N'ubu nyene twumvirize irondasatunga imana arongoye umugambwe PPD gira ijambo.
Mugabo Pepe giri jambo usabye ushimitse kuri leta kubavanura n'inzira irimwo yo gufasha gutorera inyishu ibibazo by'akarere biciye mu ngimba ahubwo Burundi bukiyambika umutamana mu gufatanya n'akarere n'amakungu kugarukana mu karere amahoro biciye mu biganiro gutunganya ingene abasirikare b'u Burundi n'abanyagihugu babaherekeje bava vuba bwango muri Kongo kandi mu mutekano maze aho guhora imitima iri mu mitwe itigatanguza ibiganiro hagati ya bene Burundi kugira ngo ejo no mu Burundi nihaze hagwa ibara kubera ko bamwe mu Barundi babona ko bakumiriwe bagahezwa mu buhungiro kuvugurura umubano mwiza n'ababanyi biciye mu kuganira no kubahana gutyo ntibicure Burundi nabwo ntibubicure gushigikira no kwisunga ingingo ziherutse kwemezwa mu nama ya SADC na EAC ikaba ari inzira irashe yerekeza ku mahoro mazima mu gihugu kibanyi cya Kongo no mu karere ku Barundi bene wacu kuguma bafatanye mu nda cyo kwiyamiriza ingendo n'imvugo y'amacakubiri iriko iraka indaro mu gihugu cyacu aho yoza iturutse hose kwiyamiriza no kudoma urutoke kuri abo bose bafise imvugo zibibugwamo n'amacakubiri tutarabiye ubwoko bw'umugwi zizananye twese turi bene Burundi kandi tugomba kubana mu mahoro
mbere yo gusozera no makuru dukurikire byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba ndabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyatangurire kuri SOS Media canditse kucuka kibi kirangwa mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoki biturutse ku myimenyerezo ya gisirikare iriko irahabwa ugwaruka w'imbonera kure ngo bigishwa na bamwe mu basirikare bakabikorera mu makomine yose agize iyo ntara uko ari atandatu iyo bihereje amabarabara bariko bariruka ngo bagenda baravuga amajambo atera ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bongera batuka igihugu kibanyi cy'u Rwanda kubwa SOS Media ibyo bikorwa bihagarikirwa n'abahoze arabagwanyi b'umugambwe CNDD FDD ngo nyuma y'iminsi itatu y'imyimenyerezo no kurasisha inkoho ubwo rwaruka ruca rurungikwa kugwana mu gihugu kibanyi cya Kongo iharanira demokarasi tubandanye na Burundi Echo canditse ku mwimbu w'intete z'ibigori ari mwinshi mu kigo kijejwe kuzegeranya anagesa ariko ku isoko zikazimba ngo byashitse mu myaka iheze birashobora gusubira kuko gushika ubu ibice 58 n'uduce 6% mu gihugu cyose bikivundiye mu bubiko kandi hamwe hamwe izo ntete z'ibigori zaratanguye kononekara mu gihe kandi himirije kwimbugwa izindi ibyo bikaba byashikirijwe n'abashingamateka mu gihe bari bishikiye mu ntara zitandukanye kuraba ingene ikigo anagesa kiriko kirakora mu bijanye no kwegeranya intete z'ibigori n'umuceri muri Kigarama mu mwaka uheze ngo byashitse mu myaka iheze aho izo ntete z'ibigori zononekaye zigapfa ubusa no muri kino gihe birashoboka kuko mu ntara zimwe zimwe nka Cibitoki na Kirundo imifuka imwe imwe yaratobaguwe n'udukoko intete zikaba zaramaze kononekara tuje kukimenyesha makuru iwacu naco canditse ku iketi byanditswe n'abakomiseri bagize umugwi w'igihugu ujeje w'agateka kazi na muntu CNDH bandikiye umukuru w'inama nshingamateka ku igenekerezo rya kabiri z'uku kwezi kwa gatatu basaba ko uburongoye uwo mugwi Sixte Vigny nimuraba yotanga imihoho kubera uwo mugwi utwawe nabi muri imyaka ibiri heze basaba igenzurwa ridasanzwe ry'ingene amatungo yawo yakoreshejwe icyo kimenyesha makuru kivuga ko mu mwaka w'2024 ushiri w'2025 amafaranga agera ku miliyoni 476 mafaranga y'amarundi no kuvuga ibice birenga gato 62% by'amafaranga yose uwo mugwi ukoresha yahereye mu ngendo zo hanze y'igihugu izo ngendo ngo nta na kimwe zigeze zungura uwo mugwi nk'uko biri muri iryo keti imbere yo gusozera tugaruke kuri SOS Media canditse ku busuma bw'imiti y'impunzi ya Zareka ni mu gihugu cya Malawi nk'uko ico kimenyesha makuru kibimenyesha ubwo busuma bwabaye mu ijoro ryo ku magenekerezo ya 26 na 27 z'ukwezi kwa kabiri guheze mu masaha y'umunani z'ijoro mu bitaro bikuru bikukira iyo kambi. Igitangaje ngo nuko abantu babiri b'impunzi bashize ahabona ubwo busuma baciye bafatwa n'igipolisi ubu bakaba bapfungiwe mu busho butandukanye. Izo mpunzi zitinya ko ibintu bishobora kuyangara kuko hama hibonekeza umutekano muke muri iyo kambi. Ababa muri iyo kambi basaba abajeje umutekano kuhagabira no gukoresha neza amakuru baba bahawe. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi. Mugire ibihe byiza aho muherereye hose, naho utakurira Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
No kuri ivyo vyanditswe n'iminyamakuru bitandukanye ku Burundi, duce dusozera ano makuru. Kabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yumbi, gashimira na bagenzanje umwe wese ku giti ciwe bamfashije kuyabatorokaniriza. Kabonaho nakajyo ko kwifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi aho bari hose mu bice bitandukanye byo kwisi. Mugire aho muba mwubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwana.